Bon, Nani, je sais, écoute, je continue de dire ça, mais vous, et Bujumbura, Hanyuma, Mupolis, et Amaze Gushiki Dodo, et Mouita Ochanya Chinzira, et qui me segue de Miki Achatura, Mama Dati, Haikin Mbonye, Mone Ordinateur, Achamira Yuko, Passeport et Ange, Guiri, Mozo, Bavuze Yuko Zib, Bavuga Yuko Yibge, et Hanyuma Namugira, Yibge Nande, Kumbona, et Passeport, et Nayirondeye, kandi nkaba ari yo ngendera ko kuva igihe atari gito kandi n'ubu akariyomvanye i Bujumbura. Hanyuma mugaca ambwira ati kuri ubu ngira ngo ni ibibazo byanyu vya politike bivugwa i Burundi, arabandanya nyene akazi kabo k'abapolisi bagenda bigenzura atoza hirya no hino. Hanyuma kuri ubu ngira yararonse rero nawe hejuru mu vya politike amubwira ingene yovyifatamo. Inyuma arambwira ati reka mbere tugushemo ikidodo kiboneka neza ko winjiye ngaha, hama wibandanirize urugendo rwawe atanko manzi, ndabandanya aho nari ngiye ngahe buruse.
Barashoboye kubabwira abantu bari batanze amategeko yo guhagarika pasiporo yanyu?
Oya, amategeko yoyo yavuye i Burundi mugabo bavuga yuko ari vyavuye muri Interpol. Hanyuma igituma mvuze yuko yavuye i Burundi ni uko inyuma n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aje kumenyesha amakuru, yavyivugiye yuko hariho koko urutonde rw'abantu basabye ko koko bokurikirana kwa pasiporo yabo, aratanga imvo ziwe ntusubiramo jewe sindirindaba. Hanyuma aca avuga yuko ngo ivyerekeye jewe mugo sinamwumvise mwijwi, ivyerekeye jewe mu kwa kwabaye wakabaciyemwo rero ndakibaza ati kabaciyemwo gute, no kuba yuko iryo zina ryanje wumva bariko sinzi ico bariko bakoresha kugira ngo kabacemo nishobore kuja muraye.
Imigambi mufite ni iyihe mu kugira ngo mutohoze neza canke mumenye imvo zatumye babahagarika? Murafite umugambi wo kwitwarira abapolisi Interpol babahagaritse?
Nta kureka kubikurikirana kuko ndateza kumenya neza imvo n'imvano. Je navuga yuko hariho ico umuntu agira ati ndakwagiriza arabikubwira nyene, hanyuma abishira imbere y'indangashinga imbere ntahe mago nkuko oje we dabu imbere ya byose cambabaje nuko ari igihugu canje igihugu c'u Burundi ubona ko gica gita agaciro gita icubahiro, abantu baza bati abantu bakora gutyo mbega n'ibiki. Ico ni kintu ca mbere cambabaje cane gose, mbaye ndarekana n'ayo masaha abiri jewe nabaye ku kibuga c'indege. Harakenewe yuko koko Leta y'u Burundi isigura neza ivyo ari vyo, kuko urabona igitabo c'inzira jiwe ngendera ko nkoza rongoye igihugu kandi ng'umukenguzi amateka, ni igitabo nyene bandika ko bati turasavye ku bibuga by'indege aho azoca hose bamwubahirize bamworohereze. Mugabo urumva bivuye i Bujumbura nyene bikagenda gutyo bati iyo pasiporo yaribwe kwa kubahiriza ndikwa kukigiyemo.
Hariho abarundi bamaze gutangaza ko bashobora gukoresha uburyo bwose harimo nk'ingwano kugira ngo bakure ubutegetsi mu Burundi, muribaza ko bashobora kuba babitiranije na
oya? Ivyo jewe sinobijamo kuko ico o sico bambwiye ngeze ku kibuga c'indege bamwiye gusa ko bavuze ko pasiporo yanje bayibye. Ibindi zo nsiguro abagize ivyo arabihenze canke arabikoze niho bashobora gusigura igituma babigize.
Perezida Ntibantunganya Sylvestre, mwahoze murongo w'i Burundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Namwe murakoze cyane.